iyi ni radio y'u Amerika vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi radio y'u Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi. Eugenia Mukankuso ngiye kubasuhuza nanone mbaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge sever kuri wa gatatu yatangije igikorwa cyo kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu 1972.
Amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu cankundi mu gihugu cyose turashikana nk'abantu bashika ibihumbi barenga 11.
Uyu ni Pierre Kavenda yicariye umukuru wa sever. U Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa. Abarundi batahuka bava mu buhungiro muri Tanzania bariyongereye cyane muri ibi byumweru bitatu bishize. Naho muri Sudani intambara imaze kwirukana mu byabo abaturage barenga miliyoni 3. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye mube hafi. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi duhereye muri Sudani. Intambara imaze gukura mu ngo zabo abantu barenga miliyoni 3 barimo ibihumbi 700 bahungiye mu bihugu bituranye. Umuryango w'abibumbye wabitangaje uyu munsi kwa gatatu. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Abantu barenga miliyoni 2,400,000 barahungiye mu bibanza bitekanye kurushiriza hagati mu gihugu nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira. Abandi bagera ku 178,000 bahungiye mu bihugu bibanyi. Igihugu cya Misiri nicyo cyakiye igitegeko kinini cy'abo bantu bahunze. Ni ukuvuga barenga 225,500 gikurikirwa n'igihugu cya Chad n'abarenga 223,800 hagakurikira Sudani yo mu bumanuko n'abarenga 160,608 abarenga 662 bahungiye muri Ethiopia abarenga 16,700 muri Central Africa mu gihe abagera ku 3,000 bahungiye muri Libya abarenga ibice 72% by'abavuye mu byabo baturuka ku mugwa mukuru Khartoum mu gihe abagera ku bice 9% bava mu ntera ya Darfur yo mu burengero. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Haitman Mohamed Ibrahim mu kwezi guheze yatangaje ko ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'inteko ziyomboye kuri leta yahitanye abantu barenga 3,000 ikomeretsa abandi barenga 600,000. Yamara abaganga n'abaharanira agateka ka muntu bavuga ko igitigiri nyakuri cy'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru kurushiriza. Ingwano muri Sudani yarageramiye icyizere cyari kihari cyo kugarukana ikiringo mfata kibanza cyari gushikana igihugu kuri demokrasi.
Muri Kenya abaturage bari mu myigaragambyo uyu munsi bahanganye n'abapolisi babatera amabuye. Imyigaragambyo yahamagajwe na Raila Odinga umunyepolitiki ukomeye utavuga rumwe na leta bitewe n'izamuka ry'imisoro. Fide Niyongabo arakomeza.
Abapolisi barashye imyuki babaza mu maso kugira abashwiragiza bari mu myerekano ku mugwa mukuru Nairobi igisagara kirimwo kivuko cha Mombasa no mu bindi bisagara bitari bike. Umuvugizi wa Raila Odinga yatangaje ko byari bitegekanijwe ko ashikiriza ijambo abamushigikiye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Odinga yarayoboye imyerekano itari mike mu ntango z'uyu mwaka yari igenewe kwiyamiriza ubuzima butera buzimba kurushiriza n'ibyo avuga ko ari amahinyu yabaye mu matora aheruka kuba muri Kenya. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi kwa kuibarabara rikuru rihuza umugwa mukuru Nairobi n'ikibuga cy'indege mpuzamakungu. Abantu batari munsi ya 6 barishwe ku munsi wa 5 w'indwi yangiye mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'amatagisi riri mu itegeko ry'amafaranga leta izokoresha yatewe ku igikumu na Perezida William Ruto mu kwezi kurangiye. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko iduzwa ry'ayo matagisi bizokongereza ububabare bw'abanyakenya mu gihe benshi muri bo basanzwe bageramiwe n'ibiciro by'ibintu ngendegwa ko biri hejuru.
Amakuru ya hirya no hino arakomeje. Umuryango w'ubutabarane wa OTAN na Ukraine bagiranye inama ya mbere y'abareshya mu rwego rwo hejuru. Thomas Kamirindi abagezeho ibindi kuri inkuru.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yatangaje afunguriye inama yitwa NATO Ukraine Council mu Cyongereza kwa urwego Ukraine n'ibihugu bigize OTAN bazajya bahuriramo mu buringanire bazajya bungurana inama igihe habaye ikibazo cy'umutekano kandi bafatira ibyemezo hamwe ati Ukraine igeze ku irembo rya OTAN neza neza kurusha mbere Mu bihe byashize Hongriya yamye itambamira umugambi w'ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati ya OTAN na Ukraine. Ubu noneho nta gihugu kizabishobora. Stoltenberg yasobanuye ko ari we bwite na President Volodymyr Zelensky bazajya bitumiriza inama nta wundi banyuzeho. Ati iki ni gishyashya ni intambwe ikomeye ya politiki yo koroshya gufata ibyemezo. Uburusiya bwari bufitanye na OTAN bene uyu mubano NATO Russia Council warahagaze Uburusiya bumaze kwigarurira intara ya Crimea muri Ukraine mu 2014 bumaze gushoza indi ntambara kuri Ukraine mu mwaka ushize noneho OTAN yafashe icyemezo ko idashobora gukomeza gukorana n'Uburusiya isesa iyi nama NATO Russia Council
Amakuru hakomereze noneho muri Pakistani aho ikigo cy'ingabo z'igihugu kiri mu ntara ya Baluchistan cyatewe haba imirwano ikaze Oriane Tangishaka afite inkuru
Igisata cy'igisirikare kijeje gutangaza amakuru kivuga ko abagizi b'iterabwoba bagerageje kwinjira muri iyo kambi iri mu ntara ya Baluchistan mu buraruko mu gacimbirika zo bahashitse mu gitondo cya kare cyane ariko abasirikare baciye babivuna mu cyo bise itana mu mitwe y'insoro rikomeye n'abo bagwanyi mu itangazo bashikirije igisirikare cyongeye kivuga ko muri icyo gitero cyo kwivuna umwansi bishe abagwanyi bari bafise ibigwanisho bikomakomeye Inyuma yaho bafata abandi bagwanyi babiri bari basigaye. Azim Kakar, umwe mu bategetsi bakomeye muri ako gacimbiri, yabwiye abamenyeshamakuru ko bamwe mu banyagihugu baguye muri icyo gitero, aho umukenyezi yahasize ubuzima, abandi bantu batanu barakomerekera. Inzego zijejwe umutekano muri Zob zimenyesha ko muri icyo gitero camaze amasaha atari make caheze abo bagwanyi batanu bose bishwe. Inzego zijejwe umutekano zahaburiye abakozi bazo 9 hakomereka 15
ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Oriane Tangishaka Fide Niyongabo na Thomas Kamirindi ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwadukurikira kandi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu kuri internet ni www.radioyacu.com radio yanyu ijwi rya Amerika Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi. Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge CVR kuri uyu wa gatatu yatangije igikorwa cyo kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu 1972. Abamaze kumenyekana barenga 111 bahishe cyangwa bangabaye ko bagenzi babo badasangiye ubwoko bicwa. Eroje birika neza yaduteguriye inkuru irambuye.
Umukuru w'umurwi Savere yashimye gutangurira icyo gikorwa ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Pierre Claver ndayicariye yasiguye ko iki gikorwa giteganywa n'ingingo ya gatandatu igenga umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. N'ingingo ivuga ko Abarundi n'abanyamahanga bitanze mu gukingira abari bageramiwe n'ubwicanyi babwirizwa kumenyekana kandi imyidondoro yabo igashyirwa habona bafatwa nk'inkingi z'ubuntu. Pierre Claver ndayicariye avuga ko n'abarokowe bifuje ko abagiriye neza bamenyekana. Kubwiwe ntaho bitaniye no kizacanke gukingira igihugu. Inyuma y'ibiganiro kuri uyu wa gatatu yabwiye abamenyeshamakuru ibitigiri byamaze kumenyekana
amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu cyangwa uwundi mu gihugu cyose turashikana nk'abantu bashika 111
bamwe mu barokotse mu bwicanyi bw'1972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi barimo Maître Fabien Segatwa igico cyo akabani naribonye mu mwuga w'ubushingwamanza mu Burundi no ku mugabane wa Afrika bari batumiwe amagara afise uyu munsi yakesha Musenyeri Joachim Ruhuna yahuza twara diocese nkuru ya Gitega hagati na hagati mu Burundi ubu mu 1996 yishwe n'inyeshamba ubundi akesha ubuzima ni Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahoze yatwara diocese nkuru ya Bujumbura aherutse gukukuruka yabashingiye nta ikomeye
abantu bihiriye Imana bagendera ijambo ry'Imana baratandukanye n'abandi mu buzima ntawo uvuga yuko nyakubahwa nyakugendera musenyeri runa cyangwa nyakubahwa ngo yagoye yabigize ngo nuko hari kintu cyo kurisa zoronge iwanje iseminari nkuru y'i Bujumbura yaratubereye icigwa yuko umuntu icyo yemeje
Undi yashingiwe ntahe ni Padiri Charles Gahebe yarafunzwe kubera gukingira abahutu. Padiri Fernand Nahayo ari mwo yatabaye ubakijijwe mbere yemeza ko yagumye no mu mabanga yiwe y'ubuyobozi bw'amashuri.
Icya mbere cyari gucumira Padiri Karoli Gahebe yatumwe n'umutima ugukunda Imana no gukunda abantu. Kenshi yarakingiye jewe Nahayo Firmato yarokoka ndahanga mukomera amashyi basaba abasi baramarama njya mu bana ndarera abantu byaratugoye mu mwaka cyo gucara cyahi ndahitiza ndahitiza ndahitiza
Gervais Nibigira cyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe RCPL yahani agateka kakire mwa muntu akaba no bacitse ku icumu ubwicanyi bwa 193 bwibasiye abatutsi arashimishwa n'intambwe mu rwise verteye gusasanga hakiraga haze
byaje byize yuko habaho kwerekana abo bantu ari cyo bafasha kugira ngo barokore ubuzima kugwa nuko yikoze mu gihe ubona yuko uwo mugwi utemera yuko habaye ubwicanyi ku bantu ubwo kumwe cancane bw'abatutsi niko kwemeza yuko hapfuye abahutu gusa ntibizoza bitanga ukunywana kw'abarundi mu gihe uwo mugwi uhinga ku mugwi w'abarundi
ndayicariye mu mutumwa rw'isavere yavuze ko amatohoza azokorwa yo kumenya inkingi z'ubuntu z'ukuri yazitonderwa bitewe nuko hari abantu bakije abandi mu duce tumwe tumwe bageza ahandi bakiri inkumbi
wakijije abandi tumwe akiza babiri bukeye icya batanu tumwe akiza 10 bukeye icya 50 twaramenye abantu bakize kubera bagiye kuba bashumba abacakara mu miryango ya naka imyaka n'iyindi gahera kandi baracariho
umunyamategeko Segatwa nawe yibukije ko musenyeri runa kugera mu munsi yicwa ikigo ciwe cyari buhungiro n'amakiriro kuri bose
ibyo mvuze gusa ibyo mu 72 mugabo murengera abandi igihe yari musenyeri Gitega aho yabakijije abari bahungiwe kukiwe kwa musenyeri runa hama ari ahantu ahungirwa n'abantu bagowe batafise iyo baja baja kwa musenyeri runa
urutonde rw'abitangiye abandi mu rwise vert nturasohora kugira ruje habona buri wese arubone rubacyerekeye kandi gusa rwimo rw'igihumbi kimwe 1972 ijwi rya Amerika ryamara kumenya bamwe bamwe mu bakiriho rizobaganiriza kugera ubu gihugu ntacyo giteganya nk'agashimwe ku bantu barokoye abandi mu ntambara zagiye zikurikirana mu Burundi no ku munsi mukuru w'ukwikukiraho hatangwa ubushimwe ku bantu batandukanye harimo n'abanyamahanga baba bafashwe nk'abakoze ibikorwa by'ubutwari mu bisata bitandukanye ntibaba barimwo n'itegeko rya Sever ntacyo rivuga ku bijyanye n'ingororano mu mpera z'ibihumbi 2021 mu rwi Sever wasabye inama nshinga amateka na nkenguza amateka kwemeza ko ubwicanyi bw'ibihumbi 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi mu nyuma Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ataragera kubwo bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi bwitsweho nyabwoko asigura ko ingaruka mbi mu gihugu hakiri ibikomere byakahise zishobora kuba nyinshi rero je buri kaneza ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Heroje Birika neza kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tujya mu Rwanda kuri wa gatatu u Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga nyafrika ho kurwanya ruswa urwego rw'umuvunyi rugaragaza ko Afrika itakaza amadolari miliyari 88 na miliyoni 600 yabonetse mu buryo bwa ruswa hakajyanwa kubikwa mu bihugu byateye imbere no mu Rwanda iki kibazo kirahari asumutakaboyi haratubwira ibindi muri iyi nkuru yaduteguriye
umucamanza cyinjira mu cyumba cy'iburanisha umugore wa nyakwigendera Fabien Twagiramungu akamukubita amaso yahise agira impungenge ku butabera buboneye bwazatangwa muri urubanza nk'uko abanyamategeko bunganira abaregera indishyi babibwiye umucamanza ni Madamu Sauda Murererehe umucamanza mu rukiko rukuru n'urubanza rw'ubujurire ku rupfu rwa Fabien Twagiramungu wapfuye agonzwe na Yves Kamurosi mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 hano i Kigali abanyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu na mugenzi we Milton Inkuba Munyandatwa basabye umucamanza ko yakwibwiriza akivana mu rubanza bavuze ko ari urubanza rurerure mu bihe bitandukanye rwavuzwemo byinshi kandi rukavugwamo benshi umucamanza yabasabye ko bareka icyo yise ubwira mu rukiko bakavuga mu mazina abo bavuzwe muri dosiye ya Kamuronsi Kwisonga bibukije umucamanza murerereho mu rukiko rukuru ko afitanye ubucuti bwihariye na Madame Françoise Mushimiyimana ukorera ku rwego rw'ubushinjacyaha mu rukiko rwabo. Kuba uwo mushinjacyaha ariwe wateguye dosiye wabonamo kubagama bagasanga umucamanza adashobora kuyiburanisha. Madamu Murerehe yavuze ko yahawe n'umuyobozi we kuyobora iburanisha, bityo ko icyo bumva kibabangamiye bakigaragaza bishingiye ku ngingo z'amategeko. Batazuyaje abanyamategeko bahise bihana umucamanza, yategetse ko bagenda bakandika isobanura mpamvu z'ubwihane bakazazishyikiriza urukiko rukazisuzuma rukazifataho umwanzuro. Abunganira uruhande ruregera indishyi basobanura ijwi rya Amerika izo mpamvu nyamukuru badashaka umucamanza Murerehe. Basobanura ko umushinjacyaha yagombye kuba yarafashe iya mbere mu kujurira dosiye yaregeye, ariko ahitamo kuyirenzaho uruho rw'amazi. Bavuga ko uyu mucamanza yakoraga ubukwe umushinjacyaha bashyira mu majwi ariwe wari wamwambariye amuhagarariye azwi nka Marene we. Hari amafoto agaragaza abo bagore bombi, amwe biboneka ko bari basohokeye ku mazi, andi agaragara ko bari mu bukwe. Ni amafoto ijwi rya Amerika itabashije kugenzura umwimerere wayo. Aba banyamategeko bavuga kandi ko Kamuronsi uregwa kwica Gonze Twagiramungu avuka mu gace kamwe na Egide Nkuranga wahoze akuriye umuryango Ibuka. Ni mu gihe Nkuranga ari umugabo wa Mushimiyimana, umushinjacyaha ku rwego rw'isumbuye rwa Gasabo. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2022 nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa Fabien Twagiramungu. Abamwunganiye ku rwego rwa mbere bavuga ko Kamuronsi yamugongeye ikaguguha hazwi nko kwa Ndengeye yabigambiriye. Bavuga ko ubwo Twagiramungu yaravuye muri siporo Kamuronsi yamugongesheje imodoka arangije yinjiza mu gipangu vuba na bwangu, asaba umukozi ko ayoza akayihanaguraho amaraso. Abunganira uruhande rwa Kamuronsi nabo bakavuga ko yamugonze kubwa impanuka, bashimangira ko yari yaraye mu kabari ashobore kuba yarabitewe n'ubusinzi. Uruhande bahanganye rukavuga ko muri icyo gihe utubari tutari twemerewe gukora amasaha 24 kuri 24. Bakavuga ko aho yamugongeye hari za kamera zo ku muhanda zifashishwa mu kurinda umutekano, gusa ngo ababishinzwe banze kwerekana video igaragaza uko byagenze. Ikindi bashingiraho icyo bita akagambane mu rupfu rwa Twagiramungu, bavuga ko yari umugabo wari ufite kompanyi zitsindira amasoko akomeye ya leta. Bakavuga ko abanyamigabane be babaye aba mbere mu kwishyurira uregwa ikiguzi cy'abanyamategeko bamwunganira mu mugambi wo kuyobya uburari ku byabaye. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru, umwe mu bamenyerewe mu manza zikomeye, ari mu batangiranye n'uru rubanza. Gusa kugeza ubu ntacyunganira uyu muryango, yasobanurira ijwi rya Amerika uko byamugendekeye.
Ese habaye ikintu cy'iterabwoba ba so bagashaka no kurikora rero kuri Maitre Buhuru? Ahandi magambo bavugaga ngo kubera ko bamwishyizemo, Maitre Buhuru ashobora kuzaguha mu kigo akamwica, bakaba bamugira ngo twagira mu ngufu Fabiani, bakazamo ibintu by'amarangamutima. Mbese bisa nk'aho bashaka kugaragaza ko Maitre Buhuru yaba yagize uruhare mu rupfu rwa Twagiramungu. Kiravuze bati Maitre Buhuru atazajya kugira n'ibibazo, reka tumuvane muri uru rubanza.
Twagiramungu wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu rwego rwa dogitora mu bidukikije, yari afite n'akabari gakomeye Two Shot Club mu mujyi wa Kigali. Bamwe batekereza ko iyo mitungo ye yaba yaramubereye intandaro yo kubura ubuzima. Hari abagabo batatu bakunze gushyirwa mu majwi mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ko baba bari inyuma y'icyuruhande rwa Twagiramungu rwita ubugambanyi ku rupfu rwe. Umugore wa nyakwigendera Madamu Vivine Uwera avuga ko bose uko ari batatu bari bafitanye umubano wihariye n'umugabo we, na cyane ko bari bafitanye imigabane mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubundi bushabitsi. Madamu Uwera atubwiye ko babiri muri abo bagabo bari barabyaye muri batisima abana ba nyakwigendera. Magingwa ya iyo miryango yasangiraga kabisi n'agahira reba na ingwe inzira zabyaye amahari n'ibikorwa byabahuzaga buri ruhande rukwarwo. Kamuronsi uregwa kwica Gonze Twagiramungu, umugore wa nyakwigendera avuga ko mu bundi buzima ntaho yari amuzi. Mu magambo yati nkurikije uko nabyumvise yaba yarakoreshejwe mu kunyicira umugabo. Mu mpera z'umwaka ushize urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanaguyeho Kamuronsi icyaha cyo kudatabara umuntu uri mu kaga, rwamuhamije icyaha cyo gusibanganya ibimenyetso, rumukatira igihano cy'igifungo gisubitse cy'imyaka 2 no gutanga ihazabu y'amafaranga 500,000. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Erika bagira ubusa, arakoze. Nkuko mwabyumvise rero inkuru twari twabararikiye ntabwo ariyo mwumvise, ariko mwumvaga iyo Erika bagira ubusa habagejejeho yuko abanyamategeko baregera indishyi mu rubanza rwa Yves Kamuronsi bihanye umucamanza mu rukiko rukuru, bavuga ko adakwiye kuburanisha, bamushinja ubucuti bwihariye hagati ye n'uruhande ruregwa. Akaba rero ariyo nkuru twari tumaze kubagezaho, tugakomereza mu gihugu cya Tanzania. Imibare y'impunzi zitahuka ku bushake ziva muri icyo gihugu wari yongereye muri byumweru bitatu bishize ni mu gihe amabi yo kuburabuzwa no kudahabwa imfashanyo zikwiye bikibangamiye impunzi nyinshi. James Jovin arabituganirira.
Umakuru dukura mu biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi muri komine Kibondo, kuri uyu wa gatatu hatahutse impunzi 375 zari zimaze hafi imyaka 6 mu nkambi ya Nduta. Izo mpunzi zizoshikira mu ntara ya Makamba, Ruyigi, Rutana na Ngozi. Mu kwezi kwa gatatu, kwa kane no kwa gatanu, ibitigiri by'abataha bavuye mu nkambi za Rutana na Rugusu byaragabanutse cyane gushika ku bantu hafi 65 batahukanwa urindwi. Kuva mu kwezi kwa gatandatu bitigiriye by'abataha ku bushake byariyongeye cyane, naho bavuga ko ibibazo byabo bitarakemuka. Benshi mu mpunzi zavuganye n'ibijya Amerika zemeza ko igituma bataha atari uko biyumvamwo amahoro, gusa amabi bakoregwa no kutaronswa imfashanyo zikwiye ari nayo mpamvu ituma benshi biyemeza gutaha.
Ego bivanye n'uko Tanzania idufashe nabi kubifungurwa, eka kuri n'akamara amazi basigaye baduha n'ibibazo, nicyo gituma nisemo irante gutaha. Nashimye kuvuga teka nkitemo nyene mwiyandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane.
Kiri cyo tuma nta mu group cyanyibarutse. Aha mu nkambi ndabona ukungene Tanzania idufashe si nkuko tugomba. Icya mbere na mbere nubanza kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turade nk'ifungurwa tujya, icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi, tugiye dusohotse inyuma y'inkambi bashya badufata. Rero ibyo bintu bashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene.
Rero abantu bigakomera bagira ingorane ku mutima, natwe iyo twaje tuva ingorane twahunze ntizirava mu nzira kuko icyo twahunze ntizisaha kiracyariho.
Iheruka kongera amafaranga itanga ku mpunzi zihunguka kugera ku madolari 200 kuri buri muntu. Uwo mugambi nawo warashimishije zimwe mu mpunzi zitahuka kujya gutangura ubuzima bushasha mu gihugu cy'amavuko. Gusa abariko barataha ku bushake bwabo basaba Leta y'u Burundi nyabura kubahiriza agateka kazi na muntu no gucungera umutekano bikwiye, hanyuma ikiyegereza impunzi no kuziha umutahe wabafasha mu buzima bushasha.
Icya mbere nk'intwaro y'u Burundi kora yo kwiyegereza umuntu ahungutse ikamuha umutahe nk'impunzi, kandi no nk'umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanyi. Nti nazambonera kuri ntizi mujyagagure tukasaba ko imbonera kuri zitosura kuba mu gihugu, hanyuma ibiciro bikamanuka nka obeyere bityo bya sente by'amatungo byose bigahera mu Burundi n'amaharozo yo kimbatara mu Burundi. Nuko umutekano wacu nyene nkuko dutashe kandi cyo twahunze atacho kirahera ndabona kumenga ni hatari ahubwo Leta yoba yanani ya Evariste izirafata ibyiriza abantu ko zabo barabana neza n'abahunguruse kugira ngo turabe ko twafashanye kurondera amahoro n'ahatari ariho. Nta kundi kubera ugume muri Tanzania, Tanzania ntidukeneye na Leta yanani y'u Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato.
Leta ya Tanzania ifatanije na Leta y'u Burundi iminsi yose bahamagarira impunzi gutaha yitwaza ko amahoro yabonetse hafi buri kwezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Harakorwa inama zitandukanye zo guhimiriza impunzi z'Abarundi gusubira mu gihugu cy'amavuko. Uyu ni Sudi Makibasi, umuyobozi yashinzwe impunzi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania.
Nawashukuru sana kwa mwitikio wenu.
Ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu.
Endeleeni kujiandikisha kwa kasi.
Nimubandaje mwiyandikisha ku muvuduko munini
kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu
kugira mushobore gusubira muhiri waje mu bati gihugu cyanyu.
Ibiharuro bya nyuma byatanzwe na SEF mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zishika ku 145,000 bose hamwe nabo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
James Jovini tumushimire kuri iyi nkuru. Leta y'u Burundi yihanije inzego z'ubuyobozi kutazongera guhagararira ubuguzi bw'ubutaka buguzwe n'umunyamabanga. Leta iravuga ko uzarenga kuri iryo bwirizwa azahanwa bikomeye. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Kugurisha itongo n'uwari we wese na cyane cyane umunyamahanga mu Burundi byahora biba mu idegembyo ntangere, ariko muri kino gihe haza harafashwe ingingo ihagarika ubwo buguzi. Umushikiranganji Marite Niteretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yafatiye ingingo mu nama z'akazi ageze imisa akoresha mu gihugu hagati.
Mwenye mahanga, bariko waragura agataka kuhurundi. Dusi inyatuwa sinyirango yego ndasinye genda. Dikine wazo kuri kukusha kuhurundi. Muzo chamu jana wanyagi huku hei. Mwakusu hurundi hurundi muzo chamu wa. Nunu wazana ama milioni ya madolari. Mwenye saka gurishite. Mwenye mkayanda na gurishite. Mwenye mkirundo na gurishite. Mwenye mkirundo. Mwenye makamba na gurishite. Tuweze tila hejeje. Alaje zinuwaru mwuriko musingitio hili. Chozo suri ya kuumba shocha asinywe. Kwa kwa kwa
Bamwe mu Barundi baratahura iyo ngingo ya leta ibikijije kumushikira nganja jeje umwaro yo hagati iterambere rusangi hamwe n'umutekano ariko bakavuga ko atato buza kumunyamahanga atizwe itongo ku butaka bw'u Burundi mu gihe aje kwakorera umugambi w'iterambere nkuko no bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abivuga
Kugo chacho kafise ukuntu cagigwa mu matongo ku kilometro kwa gatatu abantu benshi rero kugurisha itongo ku munyamahanga si kintu cyiza ariko cyongeye biciye mu bigambi iterambere amategeko abigenga cyo tunganywa neza ari ntizo igakogwa neza bikaza bizanira inyungu abene gihugu mu mpande zose aho maze kubona nyine bitunganijwe Tanzania nivyo iramaze gukugira intambuko nini imbere y'igihugu cacu cyo Burundi mu cyerekeye gukingira amatungo n'ukunda amatungo y'igihugu cyabo bwari ko bamaze imyaka myinshi batekanye hama natwe biravugwa yuko duhumwidegemvyo usa n'uburengeje mbere abanyamahanga rero co bicigwa ku ndongozi zacu kubanka amahanga mugabo hariho ibintu twe amategeko twari kuba dufise ko twofatira abanyamahanga tutaragera tuyafata kandi tutabarenganije
hari n'abandi badatahura igituma abanyamahanga bokwa kwa ubwo burenganzira bwo kugura itongo ku butaka bw'u Burundi uno mukenyezi wo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura atanga umuco kubohabwa ubwo burenganzira n'abatobuhabwa
kugurisha itongo ku munyamahanga birimo ibintu bibiri hariho kugurisha n'umuntu azanye iterambere uwo kuri jewe numva no mwakiriza yombi kuko ubwa mbere hoho arahakazi abo bene gihugu bari ngaho hantu n'igihe yimutse rya terambere yubaka aho mubaye ntigimuka rigumaho mwebwe mubandanya mwamura kw'iryo terambere ry'umunyamahanga yashize aho hantu mubaye abo tuto kwakira nabo babaje kugura gataka atamiterambere batuzaniye abo onibaza ko harayandi mategeko yofatigwa bakaraba ntibace barekurana yose kubera n'umwene gihugu wo ngahi wacu ako gataka ragakeneye
naho mushikiranganje niteretse ajejwe intware yo hagati mu gihugu asaba abarundi kudasubira kugurisha amatongo n'abanyamahanga abanonosoye ibyo amategeko nabo nyene babona ko ari kwahonyangwa amategeko yara hasanzwe umushingwa manza Fabien Segatwa ari murabo
umuntu afatiye ku itegeko kigenga amatongo ryo mu 2011 nta na hamwe iryo tegeko rivuga yuko umunyamahanga adashobora kuronka itongo mu Burundi urabije amategeko gushika ubu umunyamahanga arashobora kwigurira agatongo na leta irashobora kumuha ahantu ashira urudandazwa rwiwe iyo babonye ubwo rudandazwa hari akarusho rushobora kugirira igihugu
Kugira iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kubuza abanyamahanga gusubira kugura amatongo ku butaka bw'ico gihugu umushingwa manza Segatwa asaba ko hojaho itegeko ribitomora neza
barashobora guheza bagatarira bakavuga batika bagaca bashiraho itegeko ryerekana neza ingene umunyamahanga ashobora kuronka itongo mu Burundi barashobora kubitandukanya ko u Burundi twategerezwa kunezerwa cyane bariko baraza kuko cyo tuvuga tuti bwa Burundi bamwe baravuga ngo Burundi si niyabagendwa ariko barabuhurumbira
ubushikiranganje umwe yo hagati mu gihugu bukamenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kubuza Abarundi bariko bagurisha amatongo cyangwa amazu ku banyamahanga imbere y'uko bigira mu zaburaya ubwo bushikiranganje bukavuga ko abakongomani aribo bariko bagura ku bwinshi amazu n'amatongo ku butaka bw'u Burundi bamwe mu bakongomani bafite amatungo nk'amazu cyangwa amaparasera baherutse kugura mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura ntibashima kugira ico babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bagasaba ariko ko batohohoterwa kuko niwabo muri Congo hari Abarundi bafite amatungo atari make harimo n'amatongo n'amazu
Kirive ndashimiye yari ikigari mu Rwanda niwe ubagejeho iyo nkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi ni nayo dusorejeho ibiganiro byacu by'aka kanya tubashimira cyane kwa mwateze amatwi ibiganiro byari bihagarariye na Edi Rwema Nadia Taha yari ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Cornelius naho kuri mikro nge mwumvaga Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe muri byose, tubararikira kandi gukomeza gukurikira ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.